kumva ni radio Ijwi ya Amerika. Uri kumviriza radio Ijwi rya Amerika no musi ni musi wa gatanu itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2019 muri studio Indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Burundi muri ko mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 22 25 31 na 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Muratwumvira kandi no kuri site ya internet ni wezi3@ radio yacu voa@.com. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Ku munsi wa gatanu tubibutse ko tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme, nibo tuza kuganira nabo uno munsi. Mu myaka ya vuba ugaruka bw'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba abavukiyeyo, abajeyo bakiri bato, canke abavukiye mu nkambi z'impunzi z'abarundi muri Tanzania n'ahandi, basigaye bagendera cane igihugu cy'u Burundi. Bavuga ko bakora izo ngendo kugira bamenye neza u Burundi, bige imico kama yaho, bongere bafashe mu iterambere ry'igihugu bitavuye ku bavyeyi babo. Mu biganiro rero twabateguriye kandi tujye kubashikiriza muri misiri imbere, tuzoganira na bamwe muri ugo rwaruka. Uyu munsi twatumiye uwitwa Aisha Ndayishimiye, umwigeme w'imyaka 16 aba muri leta ya Kentucky hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yiteguriye gusubira mu Burundi ku nshuro ya kabiri gufasha kuronsa ugwaruka mu Burundi ibikoresho by'ishure. Niyo tugiye kuganira nawe, turaganira kandi n'umuvyeyi wiwe amufasha muri ivyo bikogwa. Umuvyeyi wiwe yitwa Habyarimana Tausi, nawe nyene ni umutumire wacu, nawe nyene twiganire mu buryo bariko baragerageza gufasha mu Burundi. Nimuhamagare rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri ico cyumviro c'ugwaruka rw'abarundi bari muri Amerika. Nimero ni ya indi nyene ni 1 2 4 4 4 1 9 9 3 1. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni cyakiganiro mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 ikiganiro muri sanga. Ayo rero namasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mu myaka ya vuba ugaruka rw'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba bavukiyeyo, abajeyo bakiri bato, canke abavukiye mu makambi y'impunzi z'abarundi muri Tanzania n'ahandi, bagiye basigaye bagendera cyane igihugu cy'u Burundi. Bavuga ko bakora izo ngendo kugira ngo bamenye neza u Burundi, biga imico kama yaho, bongera banafashe mu iterambere ry'igihugu cyabo n'icy'ababyeyi babo, batarinze kubifashwa n'ababyeyi babo kenshi. Mu biganiro rero twabateguriye muri iyi minsi kandi tugiye kubashikiriza mu minsi iri imbere, tuzoganira na bamwe muri urwo rwaruka rutwiganire bimwe mu bikorwa bagenda bararangura muri izo ngendo mu Burundi. Uyu munsi wa gatandatu nkuko twabivuze, tuganira n'abakenyezi n'abigeme. Twatumiye Aisha Ndayishimiye, umwigeme w'imyaka 16 yaronse agashimwe kadasanzwe, agashimwe kiswe Youth Philanthropy Award muri leta ya Kentucky hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aheruka kugendera u Burundi mu myaka ibiri heze, agiye gushikiriza imfashanyo. Rero Aisha Ndayishimiye yafashe urugendo mu ntumbero yo gufasha kuronsa ibikoresho by'ishure ugwaruka ruri mu mashure y'intara umuvyeyi wiwe aturukamwe ari kumwe rero n'umuvyeyi wiwe uno munsi umuvyeyi we ni Havyarimana Tausa turi kumwe nabo ku murongo wa telefone Aisha ndayishimiye kaze neza
Ngudiki
uratwumva Aisha kaze neza mu kiganiro muri sanga
Ego nako
Ama na mama wawe turi kumwe ku murongo wa telefone nawe nyene Havyarimana Tausa amahoro neza kaze mu kiganiro muri sanga namwe
Mahoro mahoro
Dutangura kino kiganiro Aisha ufise imyaka 16 tuganira uvuga ko ikirundi atari cinshi cyane gose ariko numvise gikwiye rero utwiganire bimwe mu bikogwa uri kurakora mu kugerageza gufasha igihugu cibarutse abavyeyi bawe utubwire muri make vyatanguye gute ico ciyumviro cakujemwe gute ngo uzurasubira mu Burundi gufasha
Jatanguye nyaki biri heje ndari muri high school that was my first year of high school since kuvuga first year of high school
amashuri y'intango
muri January ya 2017
mu mwaka mu kwezi kwa mbere
mama yari yambwiye ko tuzogenda mu Burundi kunaza like imiryango hanyuma mu mutwe ndari ko ndiyumvire ko ndafise umuntu wo tuvukana my cousin yari yambajije ko ndamuri ko ndamurindikira amahera yigisha koshi hanyuma namubaza ko I was like hariho abandi bantu na bene bakeneye amashakoshi
muziara wawe
hanyuma wane yambwiye ko like abana benshi na amashakoshi bafise hanyuma jewe ibyo byarambabaje kubera kiramwaka like ishuri tanguye jewe ndamaronga ishakoshi shasha so kuva hajya kwishuri yanje bari baduhaye every single Thursday
buri ku wa kane buri wa kane
tuzoronda ikintu cyo gukorera gufasha abandi bantu jewe nakoresheje uwo mwanya kurondera abantu bashobora kuvugana abantu bashobora kumfasha kuri kogwa so nagiye kuvugana ni isengero yari ya sponsoring umuryango wanjye igihe twimutse ngaha muri Amerika
ni ukuvuga ishengero ryafashije umuryango wawe mugishika muri Amerika
niwo nagiye kuvuga nabo so barambwiye nzoze mvuge ku isengero yabo imbere y'abantu hanyuma umuntu wene yiyumvira ndani ko agomba kumfasha nibene bazomfasha so ndagiye ndavuga isengero barama the donation total $1,500.
Ni ukuvuga ko baguhaye imfashanyo y'amafaranga angana n'igihumbi n'amajana 5 y'amadolari y'amanyamerika
so hanyuma hariho ishuri ngaha y'university yitwa University of Kentucky
kaminuza ya Kentucky ya leta ya Kentucky
so ni bene baramaye amashakoshi I think it was 60
mirongo itandatu
baramaye amashakoshi hanyuma hariho iyindi program bari bamaye amashakoshi nibagize izina yabo mugabo bene baramaye amashakoshi so ibintu byo twebwe ntakoze tugiye mu Burundi ahantu ho jewe ndari gupanga impuzu zanje ndatwaye amashakoshi rusera
ni ukuvuga ko amasakoshi wari gukoresha gutwara impuzu zawe zo kuja muri urwo rugendo rwo kuja mu Burundi wahisemo kushiramo aya masakoshi yo guha abana bo kuri aya mashuri wari gufasha
ego so naragiye kongere ku ishuri yo mama wanjye yahora yiga ko yitwa ku muyango wa kabiri iri muri Nyanza Rack nitashoboye kuha abana bose amashakoshi mugabo we gave the top 25 kids
turaza ego abana ba mbere abana 25 ba mbere nibo mahaye amashakoshi ico gihe reka turaza kugaruka kuri ico gikorwa nyene uri kurakora kandi turumva ko ugiye gusubirayo mu Burundi vuba kugira ngo ufashe mu kubandanya ico gikorwa atanguye reka mpindukire gato ku muvyeyi wawe Havyarimana Tausa umwigeme wawe afite imyaka 16 kuri benshi aracari muto cyane kuri iki gikorwa yihaye gukora mwari mwiyumviriye ko mwosubira mu Burundi mu myaka iheze kugira ngo muramutse imiryango yanyu mwiyumvira no gutwara abana banyu ni giki kuri mwebwe mubona gihambaye cyane kugira ngo abana baba muri Amerika basubire mu Burundi hari iki cyumviro kirekire wari wagize kugira ngo Aisha mugende mu mujanye abone Burundi
Ego manje kubashimira ukuntu mwatwemereye kuba turi hano ku murongo nkongera kuramutsa abantu ndi bose aho bari mu bisanze narabyishimiye cyane nifuzaga yuko abana banje bose ko ari byiza ko bamenya u Burundi bakamenya igihugu cyabo kuko uyo Aisha dushika hano namuza nyafisi imyaka 5 mukuru yarafite imyaka 8 uwagira gato yarafite umwaka umwe rero urumva igihe mpanze kugira ngo nje mu Burundi nifuza ko abana banje boja mu Burundi bakahamenya
mwaje mu banki
yakunda bakaba bajyaho buri mwaka kugira ngo bamenye igihugu cyabo icyaricyo
none mwaje muva hehe mu Burundi canke ahandi mwaje muva hehe igihe muza muri Amerika
baje tuva muri Tanzania
ngari mu maze igihe kingana iki
twatumaze y'imyaka 8
no kuvuga ko abana banyu bose bavukiye muri Tanzania
bose bavukiye muri Tanzania
ntibari bwabona Burundi
oya
none biba byoroshe kugira ngo muhaguruke muve muri Amerika muje mu Burundi nk'umuryango ungana gucyonye biba ari ibintu mwateguye ikiringo kingana gute
bisaba umwanya kuko ibintu bijyanye n'itike ikikira zimbye cyane urumva yuteguye kugenda n'umuryango uruko bigusaba umwanya kugira ngo ugere
rero murahaguruka muraja mu Burundi mwahisemo kuja gufasha abo bana muri Nyanza Lake aho wewe uturuka ivyo mwasanze kuri iryo shure bakeneye cyane gose harimo ni nayo masakoshi byari nk'ibi
muri bisanzwe bakeneye ibintu byinshi cyane ni byinshi nta ubivuga ngo abiheze kuko uravye ahantu turi na hariya biratandukanye kuko hano bamaze kugera ku rugero rwo hejuru mu bintu bijyanye n'indero n'ibyo kwiga hariya muhira hari ibintu byinshi cyane bakeneye turavye n'ibintu bya tekinoloji
ubuhinga ngurukanye ubuhinga bwa none
abana hariya nta bintu by'amakompyuta bafite urumva abana ku ishuri ama uniform usanga ari kibazo ku bavyeyi oya nkumva isanzwe ni ibintu byinshi bakeneye ni byinshi cyane nawe bivuga ngo abimare ya
ni nayo mpamvu ari igikorwa cyiza twashimye kuganira naco ku mwigeme akiri muto nkanka Aisha yafashe ya mbere kugira ngo aze aratangura gufasha gukemura bimwe muri ivyo bibazo biri mu gwaruka mu mashure amwamwe hirya no hino mu gihugu Aisha tugarutse kuri wewe urumva muvyeyi wawe yavuze ko wavukiye muri Tanzania ntiwari bwaje mu Burundi ariko kumure warahumva kenshi barumva bahavuga barahabona kuri internet n'ahandi wasanze Burundi bumeze gute abarundi bameze gute nk'umuntu atari bwaje mu Burundi wa urugendo rwa mbere byari bimeze gute
cyane ndakunda cyane kubera jewe ndibaza ugiye muhira like whether you were born there or not
uvukiye cyangwa utavukiye
yeah like urabyumva indani like it feels good
biraryoshe biranejereje
yeah kandi jewe nakunda kuba like I like to be with myself
urakunda kuba n'umuryango wawe
like ndarabonye biri wanje cousins abayomba abantu people that they never and mugabo jewe PGS like I've never seen them
ntibari bwababona
yeah so kandi njya
imfungo kwa zari zijyo
ndakunze cyane
ndigiki cyane cyane nk'umwana yakuriye muri Amerika wumvise uryohewe cyane mu gufungura mu Burundi cyane nk'igiki
like abantu bose like everybody knows each other
abantu bose barazinanye
yeah kuba ngaha muri Amerika urazi ko
ibintu by'amasimu n'ibintu by'amatv akabantu bose bama bicaye mu nzu ngaha urashobora kubona n'umuntu mugabo utamuzi utanamuzi izina
kuvuga ushobora kubona n'abantu bose baba bari mu nzu zabo bataganira batabonana ariko mu Burundi wasanze abantu baganira cyane
ibyo ndarabishimye
imfungurwa zozo na imbajije imfungurwa wariye mu Burundi umva ukumbuye cyane
injya imisigati
imisigati
cyane njyewe nakunda imyembe cyane
ntiryoshe nk'iyo muri Amerika
oya
ni byiza cyane rero ugiye kuri iryo shure urashikaho wajuzanya ayo masakoshi inshuro ya mbere wagiye waca watwaye neza na neza amasakoshi angahe ibikoresho wagiye utwaye byari bingana gute gufasha abana
mu mashuri twatwaye amasakoshi I want to say like a little bit over 300
amajana 3
yeah
si it's
ma- not I don't have an exact number
gitigiri nyacu ntacu ufise ariko amajana 3 zarashitse
yeah
bavyakiriye
I know that it's over 300 mugabo sinzi the exact number
nta kibazo rero ushitse kuri iyo shure bakwakiriye bate byagenze gute ushitse kuri iyo shure babiye ko ubazaniye utwo ubazaniye zo sakoshe
bari bajorewe like umuntu yaradi kota ko tagomba gutwara amashakoshi yari umudirekere gisa hanyuma twasubiyeyo undi munsi ndibaza niho like abandi bari mu babimenye mugabo abana ntibabimenye paka ujya mu munsi ariko turabi
turabitanga ni byiza cyane igihe rero washitse yowe kuratanga amasakoshi waraganiriye n'abana bo kuri iryo shure bimwe mu byo abana bakuganirije byari nk'ibiki muri make
ni twaganiye cyane cyane kubera igihe ndatanguye program I was 14
wari ufise imyaka 14 icyo gihe haciye imyaka
yeah I was 14 and turning 15 because I spent my birthday there
umva wari ufise imyaka 14 ugiye ukwize 15
so ikirundi cyane it wasn't that good so
ni cyari kimeze neza ico gihe ikirundi nta kintu
naga nabana nija like ndaje azinabo ukuntu ndari ngoma kuyaga nabo
ntibyagukundiye
mugabo like hariyo gihe jewe numu cousin wanjye twari twagiye kuri icyo shuri kutora ibintu tukanyaga nabo tukatwenga nabo kubera n'ibintu like n'ibintu by'isimu n'ibintu by'isimu babone ko jewe mfite isimu mbaratangaye cyangwa kuri jewe ndambara cyangwa icyo neza cyanjye bari batangaye so yeah mugabo hariyo kini nari ndagiye kwigisha icyongereza kubera hariyo hose ibintu bike bike nari nzi mu kirundi nagiye ndacapa umuntu on the board hanyuma nagiye ndababwira ukuntu babivuga mu cyongereza like ibintu nk'ibyo mugabo kuyaga nabo sindashoboye kuyaga nabo hariyo abana bamwe bari baje ahantu ho yawe ndabona ndasigara bakambaza ko ndabigisha icyongereza mugabo like I'm a conversation like ukuntu ishuri meze ibintu byo bene batatunda like bikashoboye kuyaga
uvuga ko wagize ibibazo byinshi mu kugira ngo uganire n'abo bana ariko birumvikana ko ahubwo wabaye waciye ubabera umugisha utangura kubigisha icyongereza kugira ngo kumbure bobo bashobore kuganira nawe ni byiza cyane Aisha rero kino kiganiro nk'uko bamwe babizi ni kiganiro gihijambo abanyanyi bishu bya Amerika reka duhindukire tuje ku mirongo ya telefone nabo nyene barafise ibibazo barafise ibyiyumviro bobaza wewe canke mama wawe reka duhere kuwitwa Abel amahoro neza Abel
Mahoro.
Murahura komeye.
Gashima.
Abero duhamagaye uri he?
Ndi Tanzania.
Duga ku ijambo.
Ugambiri n'ubuntu kumushimira uwo mwike makiri muto ari ufite umutima wo gufasha abarundi ba bene wabo. Ha ni chaka birumva gufasha ko mbonino abantu bafasha biciye mu mashirahamwe cyane cyane akomeye washinga ishirahamwe akabigira nk'umugenzi amakagira abakaronka sponsor. Niyo byiza byari bya mbere, hanyuma ufasha umva yarakwiye kugira nyine wanahiye ko bafise n'uburyo butari buke agiye amaze kugira ishirahamwe agacaronde bo babakorana nyino abari hafi yabo bantu azaramuha ingorane zimwe zimwe kuko nino tubaronka amasponsor umugabo umva ubuse nk'ishirahamwe biroroshe nkayi niyo European ikagufasha ikaguha ati genda ukore muri igisata urumva nk'igisata cy'ishuri ibihugu byinshi biragifashamo.
Urakoze
umuntu yamubaza rero ati ubu nta muntu yoba yipfuza ko gukorana yoba ari yegereye abarundi hama umuntu akamwereka nk'ishirahamwe rizarabicisha mu biganiro byoba byiza.
Turamubaza ko mbure ego
sabwe
hari ikindi washatse kongera ko
ego hari ikindi nongera ko nuko ababyeyi bamutera intege ku iyo migambi yiwe cyane ni volontaire yiwe gusa.
Urakoze cyane Abel. Ego reka tubaze na Nicodème mbere ko babishura. Nicodème amahoro neza uratwumva?
Amahoro ndabakurikiye.
Wihega Nicodème?
Bakurikiye ndi mu Rwanda. Akarere ni aka Karongi, umurenge wa Gashari. Nanjye ndabanza gushimira uwo mwana ufite imyaka 16, ndavuga mu Kinyarwanda nyine kuko ndi Umunyarwanda.
Yego cyane.
Ndabanza kumushimira ibyo bitekerezo yatekereje kugira ngo aganirize abandi bana. Ariko nanjye ndagira ngo mubaze ikibazo. Nibajije se kuva yatangira, se yatangiye ryari, ese agitangira yahuye n'izihe nzitizi? Urumva ikibazo nsa naho namubaza ari icyo ngicyo.
Urakoze cyane.
None se cyangwa kugira ngo we yabitekerejeho igihe kingana iki, se ninde wamugiriye inama kugira ngo yinjire mu ibyo bintu?
Yari yagerageje gusigura gato muri mu ncamake. Yavuga ko ahanini byavuye ku cyiyumviro cavuye mu ishuri, aho baba basaba yuko bo kwiyumvira umugambi wo gufasha abandi bantu batishoboye, hamaca hitamwo gufasha mu Burundi. Aho yaganire no muvyara wamusavye isakoshi, biramubabaza kumva atasakoshi muvyara we afise kuja kwishure, aho hano muri Amerika wewe aronka isakoshi nshasha buri mwaka. Ni kimwe mu vyamutumye atangura umugambi, ariko arashora kongera ko kuri ico kibazo cawe. Urakoze.
None se ni izihe challenge zihajya ahura nazo mwibyo ngibyo arimo?
Ego urakoze cyane. Nicodème. Reka duje kubatumire rero, tubanze twishure ikibazo cha Abel Aisha. Abel yabaje niba hari ishirahamwe rigufasha canke warashinze ishirahamwe ukora ku bwawe gutyo nyene, tubwire muri make kuri ico kibazo, hama na mama wawe araza kutubwira kubijanye n'uburyo bagushigikira muri make.
Can you repeat that question?
Aisha, hari ishirahamwe ufise bwite ukoresha mu bikorwa uri kurakora canke hari yo abantu bariko baragufasha? Hari ishirahamwe iryo bariko riragufasha? Kuko Abere wewe avuga yuko vyo kworohera ukoreye mu ishirahamwe runaka. Urafise ishirahamwe ryitwa ngo iki?
So iki kibazo ndaza kukishura mu Cyongereza. So jewe kubera imyaka yo jewe nsise. Because of my age.
Gerageza mu Kirundi ndagufasha.
Because of my age, it is like a lot of things are hard.
Gerageza mu Kirundi Aisha, uti gerageza mu Kirundi ndumva kirimo nta kibazo, ntiwikumire.
So kubera imyaka yanje, hariho ibintu byinshi bingora kubera kutwara kwanza amahera. Ibindi bintu byose yabo niko natwara bikeneye some sort of legal work.
Bikeneye amategeko, bigeneye n'abantu bikurikiza amategeko.
So kandi ibintu twazi ko ibintu byose mu isi ukeneye amahera. So jewe ndafise abantu bo bene bamfasha, nk'ubu ni jewe nkora jenyene. Niki gikorwa nshobora kuvuga ko jewe ndagikora jenyine kubera ndabafise like my events, right? So I know, like, last month, that is to say, an event. It was called 257 Culture Fair.
Mm-hmm.
And it was basically showing Burundian culture, Burundian dance, Burundian food, things like that.
Mm-hmm.
And so for you to enter, you would have to buy a ticket. Tickets were $10 for students and $20 for adults. And that money is what we used to go buy more backpacks. But because of my age,
mm-hmm.
I would have to, like, if I need somewhere to rent,
mm-hmm.
like, an area,
mm-hmm.
I have to go through somebody bigger, you know what I mean?
Mm-hmm.
Or if I need someone to pay for example, like, the drummers in Ohio,
mm-hmm.
I have to find somebody to sponsor them.
Mm.
So, legally, like, I work by myself. Mugawa hariho, like, abandi bantu benshi bariko baramfasha kubikora.
Rero muri make ngerereje gusigura avuga ati kubera imyaka yawe ufise imyaka 16 hari ibintu byinshi usanga biri ntambanye kandi bigiye mu kibazo cha Nicodème yari yabajije ntambanye uhura nazo rero uti imyaka yawe iratuma bimwe udashobora no gukotesha ikibanza cyo gukoreramwo kubera imyaka yawe ahenshi bisaba yuko ubura umuntu akuze imyaka 18 irenga hariho nkuko gutumira abatamba abavuza ingoma abagira ibintu byinshi kwakira amafaranga kugira kumbure aho yabika n'ibintu byinshi nyene bisaba kuba ukwije imyaka amategeko asaba atayurashikana rero zimwe rero mu ntambanyi udusiguriye nuko kuba ufise imyaka 16 akenshi usanga ari iyo ntambanyi nyamukuru ufise. Reka rero duhindukire kuri mama wawe ko mbura atwunganira kuri icyo kibazo nyene. Mama rero wewe urumvise nyene afise inguvu nyinshi yayisha afise ukwizera kwinshi afise ishaka ryinshi ryo gufasha ariko iyo ntambanyi y'imyaka 16 ibandanya abandanya guhura nayo cyane cyane mu bintu by'amategeko mwebwe rero muraza mugafasha bimwe mu bintu ubona mu mufashamwo kandi mugiye kubandanya mu mufashamwo ni nk'ibi.
Bimwe mu byo tumufashamo mu bisanzwe tumufasha nko mu bintu nka byose kuko nk'iyo hari igihe aba akeneye kurya nk'ahantu ari nk'imfashanyo akeneye kuronka cyangwa kuvugana n'abantu urumva nkagiye igikorwa cy'iwanjye mbwiza kumutwara ahariho hose mbwiza kumutwara kubera bijyanye n'imyaka yiwe aravuga ko ari ntambamye ariko nuko bimeze mu buzima naho yaba ari ku muntu amaze kwiza imyaka ibibazo nk'ibyo abwizwa guhura nabyo kuri njye sinobona ko ari birebire cyane twavuga ati n'ibisanzwe hari ikibazo yabajije ujya mutumire wa mbere bijyanye ko yoba afise company niki izina giwe ikampuni izina g'ikampuni ni Backpack Payback umva niryo zina giwe gusa nuko akiri muto ataratera imbere mugabo niyamara gukura agatera imbere niryo zina rizoba g'ikampuni yiwe azorishira hano umva kubera ikiri intango biragoye nawe urabizi intango kaba ari intango kandi ntango ifisa hihera azohera hano hanyuma azotera jahiye kuko umugambi wiwe ahanini ni uwo gukorera muhira ntabwo ari uwo gukorera hano muri Amerika
kandi yarabihawe agashimwe nk'uko twavuze mu ntango
yarabihawe agashimwe arakora cyane urumva abantu barabitangarirwa bivanye n'imyaka yari afite icyo gihe imyaka 14 ibyo yakora umva ntibatahura najye narabikunze narabishimye kabisa kuba yari yumvira ikintu nk'icyo kuko hariho abantu benshi bahari bakuze bafise imyaka ku musumba mugabo usanga batiyumvira n'ibyo ariko ariyumvira
kandi kuri iyo nshuro ya mbere mwavuze ko yashoboye kwegeranya amafaranga ashika ku gihumbi n'ayandi mu gihumbi n'amajana y'amanyamerika y'amadolari ni igikorwa kidasanzwe ku mwana w'imyaka 14
nibisanzwe kabisa
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire Sabato amahoro Sabato
amahoro neza radio ijwi rya Amerika
urahura komeye
yego cyane rwose Koko ni kwa sabato Israel ndi hano mu Rwanda mu karere ka Karongi mu murenge wa Mubugano Nyagatovu. Njyewe ntabwo ari ikibazo ahubwo ni igitekerezo cyangwa icyumviro nk'uko bivuga mu Kirundi. Nshimiye cyane urwo rwaruka cyangwa urubyiruko nk'uko tuvuga mu Kinyarwanda, kuko urabona nka kuriya nk'uko iyo abana bagiye bavukira mu hanze y'igihugu cyane cyane nko mu bigo bihugu bya kure nko muri Amerika, bakurira hanze ntibamenye imico kama cyangwa imico y'ibihugu byabo, ntibamenye ururimi rwabo. Ngira ngo Naisha urumva ari kujya ananirwa kwisobanura mu Kirundi akasuvuga mu Cyongereza, nuko ururimi rwabo ntabwo aba arusobanukiwe neza, hari amagambo agenda amunanira. Ariko nka gutya iyo bagiye bahitamo kuza mu gihugu cyabo barushaho kumenya ururimi rwabo, bakarusobanukirwa, harye babumva igihugu cyabo mu buryo butandukanye. Ariko iyo bagisuye nka gutyo bakarushaho kukimenya, bakarushaho kumenya amateka yaranze igihugu cyabo, biba byiza. Kandi hari n'imiryango bari baturanye cyangwa imiryango y'abasekuruza babo ibitabazi iba ibakumbuye, nka gutyo baje bakamenyana n'imiryango yabo, nabwo birushaho gushimisha iyo miryango yabo, kandi nayo bikagira icyo bimwungura. Mu by'ukuri nagira ngo nsoza nshimiye cyane, kandi nsabe kugira ngo nk'urwo rubyiruko urumva Aisha ni umwana ukiri muto, umwana w'imyaka 16, ariko urumva gufasha abana mu kubageza mu mashuri no mu bindi byangombwa by'ishuri urumva ni igikorwa cyiza. N'abandi bajye baza, hari n'ibindi bisata biba bitandukanye, harimo nk'abana babana n'uburwayi butandukanye, hari abari nk'abakene bantaho nikora cyangwa n'abandi bantu bafite ibibazo, ugasanga nk'urwo rubyiruko ruragenda rukabafasha rukabasapotinga. Mu by'ukuri birushaho gushimisha, kandi babafashije na leta bahita ingabo mu bitugu. Ndamwifuriza rwose gukomera, kandi mama Aisha aze kubwira Aisha rwose ko n'abanyarwanda tumwifurije gukomeza kumererwa neza mu gihugu cy'u Burundi, kandi iryo terambere ari guha abana b'Abarundi. Mu by'ukuri Imana izari muhera umugisha. Murakoze cyane, ni sabato w'Inyagatovu Israel.
Urakoze cyane sabato.
Merci.
Hama na Jean Long ku murongo wa telefone. Jean Long, turi kumwe.
Ndabara mukize cyane Oriane.
Amahoro, mahoro.
Amahoro namwe. Nuko bisanzwe ni Jean Long ku rutusi, nkaba mperereye i Kigali ndera ahantu bita ku Mukuyu. Reka mbanze ndamutse n'abatumirwa. Mbanze nshimire uwo mwana ku gitekerezo cy'iwe afite, ariko mbere na mbere uburyo nashimira n'umubyeyi. Kuko umubyeyi ni uba warakoze akazi kanini cyane ko guha uburere umwana, kuko guha umwana uburere bwiza butuma abasha gutekereza k'ikiremwa muntu, ko niba kiri mu bibazo ko nacyo kigomba wenda kugira icyo gifata se, cyangwa nacyo kikazigeza ku iterambere. Wenda hari utubazo nka dutatu namubazaho. Icya mbere namubaza ati se nimba wenda aho ngaho ari muri Amerika, urubyiruko se rw'Abarundi baba baturanye se cyangwa baba bagenda bahura na bya baganira nk'abarimo bomba badafite igitekerezo cyo gufasha, yabagira nama ki? Icya kabiri namubaza ati se wenda ko tubona nk'ahantu iwacu tuba dutuye, ko kenshi na kenshi urubyiruko rwinshi ruba ruri mu murongo w'ubukene rwatabasha wenda kugira icyo rwigezo se cyangwa n'amashuri abagoye, wenda nka bakeya hano bashoboye yabagira iyihe nama ki ngo nabo babashe kwiyunganya nabo se, cyangwa nk'uwashaka kumwiyungaho ngo nawe abe yamufasha gutanga imfashanyo yamubona gute? Cya gatatu namubaza ati se uburyo akoramo ku giti cyiwe se cyangwa abafite abandi bafatanyije mu buryo bwo gufasha. Ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo. Murakoze Uwiteka biteho.
Murakoze cyane Jean Long nawe.
Yego.
Rero duhere kuri Aisha, ibijyanye n'umuco. Sabato yashimye cyane kubona uri kuragerageza kugumya umuco w'igihugu cibarutse ababyeyi bawe, igihugu ukunda, kandi uri kuragenderamo bimwe mu muco y'Ikirundi nk'umwigeme kiri muto ubona ushima ni nk'iki aho giriye mu Burundi cyane cyane?
Urashaka kusubiramo?
What is some of the culture appreciation you have for Burundi?
Indero. Even like ukuntu people greet each other.
Ukuntu abantu baramukanya, indero baba bafite.
Like the whole language is just a form of respect.
Ati umuco w'igihugu cy'u Burundi n'ururimi rw'Ikirundi rufise ikinyabufura, guca bugufi muri make.
So that's something I really like. And it can be, I like the environment,
a lot. Like everybody's friendly.
Abantu barakundana ati icuka kimeze neza. Bimwe mu byukunda birumvikana urakunda imico w'abarundi ingene baganira hagati yabo muri make. Hama Jean Long yabajije kubijanye na n'ugwaruka kumbure muri Amerika. Bobo baragutera intege babyumvira ko iki cyo gikorwa urimo muri make.
Ndavuga ko ugwaruka ngaha muri Amerika, I mean, I want to say it in English, but I don't want to sound cocky, but like a lot of my peers, they like look up to me.
Abakiri bato barashimye igikorwa cyawe kandi baragusonera kubera ibyo ukora.
Yeah, even like my teachers, like right now I'm supposed to be in class, but my teachers, they're like, no, go ahead, do your thing, work. Kwera, like they see what I'm trying to do, and they see the vision of what I'm trying to do. So anytime that I need to leave school to do something, or if I need to go somewhere, like my teachers are 100% for it.
No kuvuga ko cyane cyane nabigisha bawe barategera ibyiyumviro byawe, imigambi yawe, kandi uti baragushigikira ijana ku ijana iyo ufiso icyo uri kurakora. Uratanze akarorero ko uno munsi nko muri iki gihe wari usanzwe uburi mu ishure, ariko wabasiguriye yuko ugiye gufata umwanya kugira ngo uganire n'ijwi rya Amerika, bakwemereye kandi babishimye, baguhaye ruhusha. Birumvikana. Rakoze cyane. Reka duhindukire kuri mama Jean Long. Mama yabajije ati ibintu bijyanye n'umuco, ni muco kama nk'abana muri komorarera muri Amerika, imico usanga imeze gute, murahangana nayo imico yo hano muri kino gihugu ugereranyije cyane cyane imico yo mu Burundi? Yavuze ati hari impanuro ha ku bana bo muri Amerika kubijyanye n'imico.
Ego hari ibintu byinshi, na cyane cyane bijyanye muri iyo myaka y'abana b'abadoresa. Usanga bitoroshye, ntabwo byoroshye kabisa. Hariho abantu usanga bakubagana, nk'uko uzi hano muri ibihugu by'abera, ibintu bijyanye n'uguhana. Umwana ashaka kumuhanisha ibihano kanaka, mugabo utamukoze ko gufate inkoni nka kumwe kw'iwacu, umva bisaba ko urondera izindi nzira zo kumuhanisha. Guhana nka kuriya kw'iwacu urumva usanga kenshi no ntabyo. Rero abana usanga hari igihe abana baca biyibagira, bakiyibagira icyo bari cyo n'abari bo, ukaca usanga abana bamwe baratakaye. Ariko nyine ni igikorwa cya twebwe ababyeyi tubwiza guhangana nacyo, umva tugerageza kubarira mu buryo bwose bubaho, tukabahanura, tukabereka aho turi, tukabereka, tukabigisha, tukababwira turafise iwacu, kandi iwacu hari imico. Imico y'iwacu ni myiza. Umwana nabwiza kwitwara uku cyangwa kwitwara uku, umwana abwiza kwifata uku. Ibyo turabikora, ababyeyi turabikora kabisa, kandi bimwe na bimwe birafasha. Naho abana bimwe usanga byagoranye, bikagorana bivanye n'imyaka baba barimo cyane n'ahantu baba bari.
Intara zitandukanye usanga zifite imico itandukanye. Muri Amerika uhangana na byinshi, harimo ibisagara bimwe bigoye kurusha ibindi.
cyane.
Hama kandi Jean Long yabaje kandi kibijyanye n'ukuntu abana mu Burundi kumbure ugwaruka mu Burundi rushobora gukorana na Aisha. Kuri icyo hari icyo mwaba mwariyumviriye ko mukorana n'ugwaruka rwo mu Burundi kugira ngo rumufashe mu byo ariko arakora, Aisha?
Turiyumvira ko abandi bana bokorana nabo nawe, ariko icyo kintu ntabwo turagitorera umuti neza, kuko ibyo apanga gukora ntabwo arabishikako neza, kuko ni byinshi abwirizwa gukora. Rero hariho izindi nzira twashaka tuzocamwo, kubera mu Burundi hariho ubukene bwinshi, hariho abana bantu aho nikora batagira icyo bifasha, hari habana usanga bagiye mu ishuri ugasanga niba badanije amashuri ugasanga amashuri bayakiriye hagati na hagati rero abo bana ariko ariga ikibazo cyabo ukuntu ashobora gukorana nabo bijyanye nko kubaronderera nk'ibintu bito bito tuvuge bibandanye ubuzima utabanje kujya hariya ku ishuri kuko ku ishuri byamaze kwanka hanyuma hari ikindi kibazo numvise yabagije ati arafise uwo bakorana cyanke ntabo mu bisanzwe ni organization yiwe nta muntu numwe akorana akora wenyene nimba hari abana nyine usanga like support
bamushigikira urakoze cyane reka twakire n'ubundi ku murongo ihanganye Daniel amahoro neza urakoze kwihangana Daniel uratwumva
yego yego ndabumva nani nagira ngo mbaze uwo mwana ese kandi ndamushimira cyane kubwo gutekereza rugo akomokamo none nagira ngo mubaze se mu gihe wenda azaba akomeza akarangiza kwiga ateganya gukorera mu gihugu kiwe cyangwa azaguma aho ngaho hari
urakoze cyane
ikibazo nagira
Aisha kumbure udugaho nyine umwishura Daniel uzu urategekanya ko kumbure no warangiza amashure uzokwimuka mu Burundi kabandanyisho gikogwa ivyumviro vyawe biri hehe cyane cyane ku bintu bya kazoza ingene uri kurakora muri iki gihe n'ingene wipfuza kuzobandanya ukora
Iplan yanje ni gutangura kumiyange ngomba gukura ngende ahandi hantu mu Burundi ahandi mashuri mu Burundi mugabo yari byoroshe gukorera hajya muri Nyanza kubera menyana n'abantu hajya ya mugabo nshimiye gukora ahandi like at other schools go to other schools help other schools out kubera kandi kini kintu that I wanted to make known is like if I help a school in one city or one area, other schools around there, I would like them to be able to come and enjoy whatever we're bringing. You know what I mean? Kind of like a library. You know what I mean? Because a library is not for a specific person. If you bring it to a library, everyone's welcome for it.
No kuvuga ko ushatse kumenyekanisha yuko igikogwa uri kurakora kuri iryo shure muri Nyanza Lake atari hoho nyene wifuza gukorera wifuza ko no kumuyandi mashure uzokoreraho uzofasha ariko kandi uti ivyo uri kurazana muri iryo shure Nyanza Lake wipfuza yuko nabandi bana muyandi mashure hafi yaho boza bakabikoresha uravuze ati urashaka kugira biblioteke canke ihuriro canke ico no kwita inyubakwa y'ubumenyi aho zana ubuhinga bw'ivyuma ibitabo nabandi bana nabo mu mashure yo hafi yaho bagashobora kuza nabo nyine bagafata bagashobora kuhigira naho nyine ni byiza cyane reka twakire ikibazo cyangwa icyumviro cha David ku murongo wa telefone David uraho neza
Oriane uracyabaho
ne turiho turashima
mu kinyarwanda baravuga ngo hobe uwo mwana hari icyo ndibuvuge kitari ugushima kugira ngo ndamushimira cyane kandi nkaba nshimira n'umubyeyi we nkuko n'abandi bagenzi banjye babivuze hanyuma kandi nkavuga nti njya numva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Departement y'Ububanyi n'Amahanga bagira ishami rishinzwe Afurika numva rero nakangurira n'amaleta yacu yo muri Afurika no mu karere k'ibiyaga bigari na East Africa muri rusange ko nabo bagira Departement ngari zikomeye zikora rwose zo kubasha kudetectinga cyangwa se kuba babasha kumenya abana nk'abo ngabo bafite abantu muri rusange n'abakuru bafite ubwo bushake bwo gufasha bakaborohereza ku buryo natwe ministeri zacu zo muri Afurika zagira Departement zishinzwe kubungabunga ibitekerezo byiza nk'ibyo abo bana bari muri diaspora n'abandi kubera ko iyo abitekereje wenyine hari izindi facilite wenda zimugora kubona cyangwa se akaba si wenyine hari n'abandi batari sharp ku buryo bigoye cyane kugira ngo bashyire mu bikorwa initiative zabo nkamagara leta y'Burundi rero na ministeri y'ibanye n'amahanga by'umwihariko kugira ngo barebere ku cyo mwana atekereza batekereza ko ari we wenyine ahari byashoboka ko ari menshi bene nk'uwo muntu agiyeho bifashe cyangwa departement igiyeho bifashe abana kumenya cyangwa abantu bakuru kumenya uwo babwira icyifuzo bafite kigarura gufasha kigarura guteza imbere ibihugu byabo by'amavuko
birumvikana icyumviro cyiza cyane turizera ko abari mu ntwaro bumvise akamo kawe
Oriana kandi ka kabiri ariko kudasa nako ngako no guprofita occasion uzadutegurira ikiganiro kuri ibi bintu by'amareta arimo kurwanya ikintu cyo gukorora inda na byose muri Alabama ejo neza ubundi kandi bisa n'ibigezweho mu mareta yo muri Afurika kubikangurira abantu ko bo bazikuramo ku buryo bworoshye mu gihe muri Amerika barimo kubirwanya muzatubwire niba inyifaso y'ibihugu byacu itaba ari mbi batazanye rogereta nyuma mu gihe wenda nizo leta zirimo gukumiza iryo tegeko zaba zirogereta zikererewe
ndagerageje kukwibutsa David sinzi ko mbere ushobora kuba utakurikiye ico kiganiro naragiteramije haciye naba ntihenze aciye nk'indwi zibiri canke zitatu hari ikiganiro nagize cyane cyane ku Rwanda itegeko ryo gukorora inda narikoreye ko kuwa gatanu haciye indwi zibiri twaraganiriye n'umuhinga mu by'amategeko ndaganira n'umuntu mu bijanye n'iby'amadini hama turakiganira ko cyane ku bijanye no gukorora inda ariko nk'uko bivuze hano muri Amerika hariho amategeko ariko araca mu nama nshinga amateka n'ahandi bamwe barabigwanya
kandi muri Afurika asa nk'ahagezeho nanone
bamwe bariko barabigwanya abandi bariko barabishigikira ni debat ibandanye ariko kumbure turashobora no kugaruka ku cyo kibazo tugasubira tukazokiganira ko ariko haracindwe zibiri interameje ikiganiro cyo gukorora inda
okay urasa murakoze
kurakoze cyane reka ngaruke ku batumire bacu ngarutse kuri mama wa Aisha madame Havyarimana hari ikibazo ciza David yaravuze cerekeye ayo mareta ashobora kuba kumbura ariko arabakanguruka ariko arabahamagarira gushigikira imigambi nk'iyi y'ugwaruka n'abandi hari ibibazo ku rwego kumbure ntanza karorero nko kuri aeroporo hari intambanyi wo barahuye nazo muzanye amasakoshi menshi bari babizi uko muje babaciye amafaranga ngahe byagenze gute kuko hari intambanyi z'amategeko y'igihugu usanga nazo nyene ziri mu nzira zishobora gutuma abantu bacika intege kugira ngo bafashe mu bihugu byabo hari ingorane nk'izo mwa mwarahuye nazo muzanye ayo masakoshi n'ibindi byinshi mwipfuza kuzozana mu gihugu mwoba mwahuye navyo
oya sinoshaka kubesha kabisa igihe twaza nta ikibazo nk'icyo ntacyo twahuye nacyo no bashaka kubesha kweri na twarenganye neza nta kibazo mugabo uno mwaka twaravuganye n'abantu bo kuri embassy muri Amerika turabaza ikibazo kijyanye kuko umwana ashaka kugenda gufasha ama mashine tuca turabaza ati byogenda gute kugira ngo ntiduhure n'ibibazo by'abantu bajanye na ama OBS
ikigo kijejwe amakore n'amatagisi kuri aeroporo
bashatubwira ati mwebwe mubwiriza kugenda kurondera ibipapuro umudirekiteri aba mumwandikira umudirekiteri abandikire agende gusaba muri ministre kugira ngo muzoronke ibyo bintu rero twaragerageje kugira ama process tubona ari ibintu n'ibintu byo gukwega ibintu nk'ibyo ntabwo turabiheza tubona turi sinzi ukuntu nokivuga biri confused
ibintu bidatomoye cyane ariko muri kumaragerageza kudadanura mbere y'uko mugenda
urumva twipfuzaga yuko bogerageza gutahura abantu ari nk'umuntu avuga ati njye nifuza gufasha bakagira inzira zo kuborohereza bitiriwe biragorana rero nk'ubu icyo kibazo ntabwo turagikemura neza kabisa sinzi uko bizohava bigenda kwa uyo muntu yakoze cyane yavuze ikintu cyiza cyane yavuze kuko cyaciye kinkoraho ndabona ko haheze nk'indwi zibiri ndiko ndazunguruka navyo mugabo ntabwo ndabikura mu nzira
twizere ko twizere ko akamo David yateye amareta haba muri Amerika canke mu Burundi bagiye kukorohereza abantu iyo bari ko baragerageza gukora ibikorwa byo gufasha cyane cyane kandi twizere ko namwe bizogenda neza mu rugendo mwimirije gufata vuba kandi ko muzoshikana ibyo vyuma nayo masakoshi yandi mwiteguriye kuzojana. Reka mpindukire kuri Aisha kandi Aisha rero witeguriye kuzosubira mu Burundi mu ndwi zibiri ico ugo rugendo ugwiteguriye gute uzogenda utwaye iki wipfuza gufasha gute
Mumake tutogenda igol yacu ni gufasha abana bose mugabo sinziko bizoshoboka mugabo iyo ni plan yacu ni gufasha abana bose
bo kuri iryo shure
ya kubara igihe twari twagiye ni twafashije abana bose haya abana bake so muri round kama gufasha abana bose tugomba jewe ndogerageza mvugane n'abana abana bariko bariga kuri iryo shure ndabe ukuntu bene biyumvira ibintu byo bene bakeneye like ibintu byo bene bakeneye abantu babafashe ibintu nk'ibyo
ni byiza cyane none wifuza kuzogenda utwaye iki ubuko ubwa mbere wagiye utwaye amasakoshi ibyo witeguriye kugenda utwaye mu ndwi zibiri n'ibiki
nico nyene na amasakoshi nabijya byuma gusa kubera shipping bazi ko ship ucanga gutwara ibintu
biremere
kandi ya it's a problem if it wasn't for shipping party gutwara ibintu bi no mugabo kubera aya ma shipping kuzotwara kubera yo ngorane y'i shipping kuzotwara amashakoshi n'ibyuma
amashakoshi n'ama n'ibyuma bya ordinateur urakoze cyane gose radio ishwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi uruno munsi turiko turaganira na bamwe mu rwaruka umwe mu rwaruka rw'abarundi baba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko baragerageza gufasha igihugu cyabibarutse igihugu cyibarutse abavyeyi babo mu kuzana ibikoresho by'ishure turi kumwe na Aisha Ndayishimiye umwe mu bigeme baba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Kentucky turi kumwe kandi n'umuvyeyi wiwe Habyarimana Tausa nawe nyene ariko aramufasha mu bikorwa arimo byo kugerageza gufasha batanguye igikorwa cyo gufasha mu ntara ya Nyanza Lake aho bafasha batanga amasakoshi ku bana biga mu ishuri shingiro hamwe rero biteguriye gusubira mu ndwi zibiri aho bazotanga ivyuma vya ordinateur ivyuma by'ubuhinga bwa none kugira ngo abana b'igishuri naho nyene batangure gukoresha ivyo vyuma batangure kumenya ubuhinga bushasha ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibindi nayo masakoshi rero tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi banywanyi bifuza kubaza no gushikiriza ivyumviro tuganire n'uwitwa Jean Baptiste uraho ga Jean Baptiste
muraho
amahoro neza
amahoro
uduhamagayurihe
sa
uduhamagayurihe hega Jean
aje ndi mu Rwanda
ikibazo canke cyumviye
ikibazo nasomye yuko mwa muri mu kiganiro kijanye ngo n'abana bari muri Amerika baba batembera muri Amerika rutembera mu gihugu cy'u Burundi sinzi ko cyo bari cyo nyine muri
nico tukiriko nico tukiriko turaganira hari ikibazo canke cyumviro ubufitiye uyu mwigeme canke umuvyeyi wiwe kuri ibyo bikorwa byo gufasha bari kubarakora mu Burundi
jewe icyumviro fise no kumushimira cyane kuko numva arimo arakora ibyiza cyane gose kuko bwo novuga ko ubwo icyiza yo bandanya gose agashishikara kuko n'igikorwa cyiza cyane gose
urakoze cyane ego
murakoze
ego Aisha urumva benshi baraguteye intege kugira ngo ubandanye ibikorwa urimwo kumbure hashobora kubamwo inzitizi intambanyi hijya no hino ariko bagutera intege bati komera aho icyo uri kurakora ni ciza cyane iyo utanguye kumva benshi bavyakiriye nkuko wiyumvira iki birahindura mu byo warusanzwe wiyumvira kuri ibikorwa byawe biragutera intege wiyumvira gute
Can you repeat that in English?
Yeah. So when you get support from, you know, people here and there, they're supporting you, they're basically uplifting you, how do you feel about it?
It makes me feel good, especially being at the age that I'm at.
Diragushimish.
There's a lot of people that are older than me that I would never think that I would work with or hear from. So it's good. It feels good to see people that I don't, even people that I don't know support the cause, and it just pushes me to keep going and keep working and just keep going harder because there's a lot of people watching me. The more people hear about this, the more people are watching me, especially like on this radio show. There's people from different, like Tanzania, China, Rwanda, stuff like that. People that don't know me, they don't even know what I look like. It's just because they support the cause and supporting me like that. It makes me feel good and it makes me want to work harder.
Rero Aisha avuga ati biramushimisha cyane gose iyo yumvise abantu batanamuzi bamutera intege bamushigikira ntibarigera bamubona ariko bamutera intege kugikorwa arimo cyane cyane yumvise abantu bari nko muri Tanzania canke mu Rwanda n'ahandi bamubyira yuko igikorwa rikarakora ari ciza ati bizomutera murantunga gukomera no gukomeza igikorwa arimo ati biramujyohera cyane kandi biramutera intege Reka rero tubandanye ku murongo wa telefone twakira uwundi yitwa Obed amahoro neza Obed
amahoro
urahura komeye
yego namahoro
kibazo canke cyumviye
yego ndanezero cyane no gusangira ijambo namwe muri umwanya ariko nimwe na rimwe byabitwabaza kubera ko dushaka gushikira ijambo atari bose mu gihugu cyacu kubera ingwane zabaye ngo atari bose bashaka kumva icyiyumvira umwe ashaka gushikiriza ariko muri umwanya novuga yuko kuciyumvira canje ibi urwaruka rundi bariko bakora bari mu mahanga ari kimwe mu ngaruka kivyagiye biraba mu bihugu vyacu by'ingorane kuba habaye intambara bigatuma hari abahungira mu bindi bihugu uno munsi ndanezerewe cyane kuba hari urwaruka rwiyumvira ko hari icyo goba ko ruturuka muri Afrika bakiyumvira kugushikaho bakamenya imico yaho bakabona n'ingorane zoba ziri mu kibano cy'abanyafrika basigaye rero ubwa mbere no kubatera intege ndababwira ko bokomeza kugira ngo ejo hari icyo babona ko cyari gukwiye kuba muri Afrika ndetse hari n'umuco waba atari bwaronke batazi mbega iwacu babaho gute harimo ibyo bari bakeneye kuba bafise nk'imico y'ikirundi cyangwa y'abanyarwanda kugira ngo nabyo babeho babizi kugira ngo ejo nabo bazabisigira abana babo bazi inkomoko yabo nongereza ngaho kugira ngo abandi baronke uburongo
urakoze cyane Obed wari uhamagaye uri hega Obed
ndi Bujumbura mu Burundi
urakoze cyane ku ntererano yawe
ego
Aisha Obed aravuze ko arakoze ku kibazo c'ibibazo ikibazo cerekeye ibyo igihugu cyagiye kiracamo cyane cyane mu bihe bya vuba aravuga ati nk'ibibazo bya politiki byagiye bituma bamwe bahunga abandi baguma mu gihugu ati kumbure wewe kuza mu gihugu ni cyumviro ciza cyane kugira ngo ubone bimwe mu ngorane ziri mu gihugu kugira ngo ufashe gutorera inyishu hari cyumviro ubufise kuri ico kibazo cerekeye byagiye biraba mu gihugu wagiye urumva cyangwa wagiye urabona ku mbuga ngurukana mumenye n'ahandi
Oh, can you
use that in English? Yeah, so basically, Obed is pointing out political issues that happened back and forth a few years back. When you come to Burundi, you get an opportunity to see the issues on the ground. Can you just, in a few seconds, just give us your take, and then we close out?
Some of the things that I saw were just obvious. There are things that I don't have to search for or to, like, it's not hard to see what the issues are, like, I would walk around and I'd see, like, kids just sitting on the floor or people that are, like, disabled. Some people didn't have arms, like, they would just be out on the street.
Uradutunga Aisha umwanya tubanye mu kereka reka nsobanure muri make avuze ati iki bibazo ntibigoye kubona ati yashitse mu gihugu arabona ibibazo bihari arabibona iyo abana bagwaye iyo bafise ibibazo nibi ati arabibona iyaje mu gihugu ndabashimiye cyane gose Aisha ndayishimiye na mama wawe namwe madame Habyarimana Tausa mwitabiye ikiganiro cy'uyu munsi mukatubwira ibikorwa murimo mu gufasha igihugu cabibarutse ndashimiye cyane namwe mwateza amatwi abashikirije ibazo n'ivyumviro na Jeffrey Mutagoma yamfashije mu buhinga bw'ivyuma mwese mugire weekend nziza murakoze
abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC